Muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Nubu unye twa tumaze kuronka babiri batashye muri abo bantu n'abandi babiri kumwe baba batashye bari mu kandi karere baba mu gisagara cya Rukoko gato aho bitamukagaragara.
Uyu ni Stani Barayandema, umukuru w'umutumba wa Kigwati ya mbere muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, nyuma y'igitero cy'abantu bafite imbunda mu ijoro rya cyeye. Ni mu kanya gato cyane mu makuru. Mu ijoro rya cyeye rero abanyagihugu barenga 20 barashimuswe n'abantu bafite imbunda muri zone Rukaramu, komini Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, hafi y'ishyamba cimeza rya Rukoko riri ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bane bacitse ku icumu babwiye ijwi rya Amerika ko bashimuswe bajyanywe hakurya muri Kongo. Eloge wirika neza araduhe inkuru.
Abanyagihugu muri zone Rukaramu bemeza ko bateye baje nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro n'iminota 30. Umugwi wateye mu kigwati cya mbere cy'iyo zone ya Rukaramu wari ugizwe n'abantu barenga 30 nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro. Abenshi muri bo bivugwa ko bari bambaye impuzu za gisirikare. Uwo mugwi watumbereye ahantu hari ubunywero, hakaba n'ibutike nini. Bene gutera uretse abari bitwaje inkoho, hari kandi n'abari bafise imipanga, udufuni, amashoka n'ibugita nk'uko bivugwa n'abacitse ku icumu. Turetse aho muri zone ya Rukaramu, uwo mugwi witwaje ibigwanisho wateye kandi utwara abantu mu kigwati cyitwa Kagaragara kiri mu ishyamba cimeza rya Rukoko ryegereye uruzi Rusizi rugabura Burundi na Congo. Dushitse mu kigwati cya mbere cya zone Rukaramu, kuri uyu wa mbere umuntu umwe mu barokotse twasanze arushe rwose yatubwiye ko bidakunda ko avuga gushika kuri uyu wa kabiri. Icyo yashoboye kutubwira mu ijwi ryoroheje ni uko abajwe cyane na mugenzi we baje abukije uruzi Rusizi bamutwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe ari kararorera. Ubundi nawe batubwiye ko arushe rwose akiryamye hagati y'uruzi Rusizi ujabuka muri Kongo n'ikigwati cya mbere abo bantu batwawemo cya Rukaramu hari ibirometero bitari munsi ya 5. Stani Barayandema, umukuru w'umutumba wa kigwati ya mbere, yatubwiye ko abantu batwawe bangana. Yavyiganiwe nawe nyene n'abagarutse igihe bari bagifise udutege.
Cyane cyane hari abantu batwaye kuko nk'ibyo bintu batwaye ibyo birama 50 bagiye babyikoreje abanyagihugu nyine bo ngaha. Nubu unye tukaba tumaze kuronka babiri batashye muri abo bantu n'abandi babiri kumwe baba batashye bari mu kandi karere baba mu gisagara cya Rukoko gato aho bitamukagaragara. Na cyane cyane uko abo baje twabaje neza ati none abo babafashwe nk'umwari kumwe bangana gute nabo ati twebwe uko biri kose abiwacu uko twe tuzinanye hasigaye abantu kuri 3 nibo tubuzi. Hama igitigi nacyo cy'abantu twe twabona ko cyari igitigi nyamwinshi twabona ko 20 benshi bashya kuri igitigi cy'abantu nka 200 kumbura uko onye barenga.
Barayande mana tubwire uko vyagenze kugira ngo abo bantu bagaruke.
Mu gitondo cy'ubucyagu cyangwa tumaze kubona umwe agarutse kuko yaduhaye inkuru y'ukuntu yagarutse twambaje none we kuri ngaha anye washyize ngaha gute atubwira neza ko ati jewe mu kugaruka nuko tugeze aho bambukira ku ruzi Rusizi batera bajya muri Kongo. Byabaye ngombwa ko baraba kumbure icyo tuza kujya kugira ngo kiba gitoyi ibangombwa ko batubwira ko twosubira inyuma bamwe. Hama mu gusubira inyuma barambuye impuzu zose basiga bose bari gusa uko bakavutse. Hama bacha bafata igitigiri kimwe baraba kumbura umuntu yoba ashoboye baraba bagaze umuntu arashaje cyangwa ntashaje. Hama ushoboye niwe bacha basigarana ubudashoboye bacha bambwira ati ambura impuzu zose mu gusubira inyuma.
Naho mugwi wateye utaramenyekana abawugize bavuga ururimi rw'ikirundi.
Uyo yagarutse twamubaje icyo kibazo tubwira ati byukuri bose bavuga ikirundi. Mbere wanashima ati n'ubu naho mushara mukara tukajyana nkabereka aho twa aho bambukiye aho twacikiye twabaye ngombwa ko tugenda. Ubu nyine je mumbona aha niho nyinaje nkishika buya mu mwanya mutoyi twashyitse aho hantu bambukiye bajya muri Kongo mu shyamba rya Rukoko nyine bajya ku ruzi Rusizi twahabonye tubabije gusubira tumaze kuhabona.
Mu vyibwe harimo ibiri 450 vy'umuceri, icyuma gitanga umuyaga nkuba pano solaire mu Gifaransa, umufuko n'inusu vy'isukari hamwe n'amamatera abiri. Abibwe bavuga ko ingendo nk'iyi ikwiye guhagarara. Uyu ni mutoya waraye yibwe.
Mbanje gutera ivyatsi abantu bagendera mu ngendo nk'iyo umuntu ariko ararondera gutera imbere hakaba abandi bantu bashobora kumusubiza inyuma. Umuntu ariko ariyungunganya kugira ngo tubandanye dutera imbere hanyuma akaza abandi bantu ashora kugira ngo bamucuvye bamushira hasi iyo ni ngende igayitse cyane na siyo ngendo twagikwiye kugenderamo mwa kino gihe turimo kuko tugeze mu gihe cyo kwiteza imbere ani mbarakantuka umuntu abakeneye adashora kuba yoronka akaronka ashora kugatora hagufi ntateka bibishora guha umuntu yabikoze nka je biranteye agahinda kandi numubabaro kubana mukuru wanje baza kumukorera ibintu nkivyo
igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone rukaramu cyaheruka kuba mu kwezi kw'icyenda umwaka wa 2012 nkuko bivugwa n'abajejwe intwaro mu kwezi guheze muri zone gatumbi ruhande komine mutimbuzi nyene mu ntara ya Bujumbura abantu bitwaje ibigwanisho bari banyuruje abantu indwi babiri muri bo baragarutse ariko batanu gushika n'ubu nta buramenye irengero ryabo eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Burarudi yaraye izamuye ibiciro bya Fanta. Icupa ryavuye ku mafaranga 600 rijya kuri 700. Abaguzi barabyinubira bavuga ko ibi bintu bigiye kongera ubukene abarundi barimo muri iki gihe. Naho Burarudi yo isobanura ko yafashe iki cyemezo ihereye ku izamuka ry'ibiciro ry'ibyo Fanta zikorwamo. Evariste Nzikobanyanka araduha ibindi bisobanuro.
Kuva mu gitondo cyo kuri uno wa mbere ibinyobwa by'ihinguriro Burarudi bigizwe n'amafanta hamwe na Coca-Cola byavuye ku mafaranga 600 bija ku mafaranga 700 ku icupa. Ingingo yafashwe n'ihinguriro ry'ivyo binyobwa Burarudi mu funyafunyo y'igifaransa abivuna akanyota bakoresheje ivyo binyobwa babwijwe rya Amerika ko bakiriye nabi iyo ngingo ya Burarudi ije gusongera isi b'ubukene basanzwemwo. Aba ni bamwe mu bijwi rya Amerika byasanze hafi y'amakioske yaba ya Burarudi canke abigenga adandarizwamwo amafanta n'amakoka.
Oya ntabwo bigiye koroha na gatoye ahubwo je mbona ko mbere ni fanta tuzakuziheba twinywera amazi. Yego
ararenze gose ijana ururironke uba wirutse wahangayitse urumva raba ikiro cy'ibihagaze gikomira 500 ya kirundo bindi byo ngane 2500 umuceri ugeze ku 2200 ifu y'imyumbati igeze ku 1200 y'ibigori noti 1800 umba ko ubukene mu gihugu bwiyongera. Yego
biragoye kabisa kandi ni ibintu biteye akagobo ikigongo kubona ifana iduga amahera ijana ijana n'amahera menshi cyane kubera abantu barakenye navuze mu gisagara murabona nk'ibintu bimeze hanyuma bakaduza amafaranga ijana anenku ibintu bigoye cyane
twaba tukagura 600 nyine twavyakiriye nabi cyane kubera muri iki gihugu hari ubukene bwinshi irevre umuntu arasonza mugani inyota na nyene irahari umva ako kajana usanga ari amahera menshi bishabe tugora cyane
n'abadandaza ivyo binyobwa. Iyo ngingo yo kuduza ibiciro yabakoze ko uno mukenyezi avuga ko kuva mu gitondo cy'uno wa mbere abaguzi b'ivyo binyobwa bari imparurwa nabaje kubaza bababwiye kwifanta canke kukakora igugwa amafaranga 700 baca bagenda bataguze. Uno mudandaza w'umukenyezi avuga ko ico giciro gishasha kije gutuma abadandaza bakora bahomba kukubura babagurira
ko bahora baduze ko bakiza umubare ko ari amafaranga 700 aca subira inyuma umva biteye ko ubukene bwari busanzwe buhari nta numwe akora dushorera ushikino sawa
mwere muti mugiye kudandaza muhomba
tugiye kudandaza duhomba nta nyungu nimwe tuko turabibonamo umva twa tudandaze kaze ku munsi ukabona hageze saa sita tawura gushira ifanta 10 urumva ko biteye ubwoba ntacyo cyo turunguka.
Yabo umudandaza canke abo baguzi bose basaba ko bafashe iyo ngingo boyisubira ko hari nabifuza ko igiciro cyogabanuka kikaja munsi y'amafaranga 600 ifanta na kukakora byahora bigugwa
kosaba yuko yoraba ngeneye dupunguriza tukabandanya tudandaza naye make twa turonka nayo tubona ariko urumva aho bugiye kunyo badupunguriza
tuzako bogabanya ibiciro kuko inzara kwica abantu abana bamasho ntibaciga kubera inzara muri karigisha kuri tablo abandi bariko barajugumya n'inza indugumisha gano hino umwisha cyarangwe kumasha atata umba ni ngorane
twe dusaba yuko yadupunguritse igiciro niburi buri hagasubira ku iwe ikahora
twasaba ahubwo yuko bakwisubiraho ko ahubwo barengeje ni baraye ahubwo bagabanye gose kubera biragoye
twe dusaba ko bomanura bakagira 500 ku cyuba gifana kubera ubuzima buragoye byo kugira byaraduze isanyi y'igihumbi kuronga amaruri amahere igihumbi biragoye cyane.
Itangazo ryashizwe habona n'igisata kijejwe kumenyesha makuru muri Burarudi risigura ko icatumye iryo duzwe ry'ibiciro ku mafanta n'amakoka ari iduga ry'ibiciro ku bikoresho byo guhingura ibyo binyobwa matière première bisanzwe biva hanze y'igihugu. Iryo tangazo kandi rimenyesha ko Burarudi yashize ku isoko icupa rishasha rya Coca-Cola rijamwo santiritiro 200 rigurishwa amafaranga 500 y'amarundi. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Uruhagarara
rahumiwe bega mana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone cyongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuri umusereko nanje nka umurengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibumbiye mu ishyirahamwe Tubeho batangiye kubumba amategura mu rwego rwo kwishakira imibereho. Umunyamakuru Vedaste Ngabo Ndagije Imana ukorera Ijwi rya Amerika i Rusenda araduhiye inkuru.
Bashingiye ku busabe bw'abakongomani bo mu Rusenda baba mu mazu ya nyakatsi n'impunzi z'abarundi ziba mu mashitingi. Ishyirahamwe Tubeho rigizwe n'abantu 10 ryatangije igikorwa cyo gukora amategura y'umugongo umwe n'amakaro mu rwego rwo gufasha abaturage badafite ubushobozi bwo kugura amabati na sima mu Rusenda. Iri shyirahamwe rimaze igihe cy'ukwezi kose ritangiye rikaba rijya rikora amategura 300 buri munsi. Nk'uko bitangazwa na Mpitamvuma Muhamadi ukora aka kazi ko gukora amategura n'amakaro.
Twatanguye turi abantu bakeya nka babiri mu kwiga umugambi ko dukora igikorwa mu gatwa dusantifise i Burundi, hanyuma turabikora tunaturira tubona ibintu bigenda neza, hama tuca tupfundika kugira ngo tubikore neza. Niko kuhamagara bagenzi bazima zanje, ubu rero abona aho tubigejeje amategura, turafise nk'amategura 300 hano, turafise n'ibindi bikorwa nk'amakaro imbabura hano turakora. Muga twabikoze twisunze ko ababembe babidusabye avuga ko ashaka kuzobitugurira. Mbega katunguruza katana tujara niba araka kongera kubikorera yo kugira ngo bibafashe mu kubaka amazu yabo. Hanyuma rero aho bigeze turiko turabona na seri ritangiye kugira ngo twegere. Aje n'abantu babiri hano sinzi baduhamagaye ngo tujyane amazina muri sene muri seri hariya. Je chatumye tunga umugambi rero kugira ngo tubabe ko twobaho kishira mu cyacu gitwa Tubeho.
Nzoyihera Adolf umuyoboke w'irishyirahamwe wari usanzwe nakora n'aka kazi ko kubumba amategura muri bubanza mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko aka kazi batangiye kazamufasha kuva mu bushomeri bwo mu nkambi ndetse no kwiteza imbere kuko itegura rimwe bazajya barigurisha amafaranga y'amakongomani 200.
Kubera ko kazi kadufashije ku mibereho ya misi yose tubona nuko twobitangura no mu nkambi kuko kwirwa wicaye mu nkambi nubukene nakantu tubona yuko ivyo byose tubikoze byogira ngo aho bidushikanye bikatwunguruza naka.
Charles Ninahazwe umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri iri shyirahamwe Tubeho arasaba abagira neza ko babatera inkunga kuri iki gikorwa cyo kubumba amategura no gukora amakaro kuko ari igikorwa kizagirira abaturage batuye muri Fizi umumaro munini cyane cyane kubaba muri nyakatsi.
Tumaze gushika ngaha mu Rusenda twarashyitse dusanga inzu nka zose zubakesheje ubwatsi kubera igiciro cy'amabati gisanze gihanitse. Cyo turabona ko hamwe twakora amategura tukayishira ku bibe intoyi ciriritse abanyagihugu baba bakava mu nzu y'ubwatsi mu nzu za nyakatsi bakava bakasakaza amategura. Imbogamizi ntizibuze kubera ko bihangari dusanzwe dufise uburyo buke, ahubwo nkaboneraho nakamo k'abantu bashobora kudufasha mu kubaka amahangari bakadufasha kandi mu buryo bwo kudohereza imitayi kwiye kugira ngo dushobore kwangaje abakozi bakwiye dushobore gukora amategura ashobora gukwira igihugu cyose.
Uyu muganiriza haseri babwira gute?
Haseri yo tuganirije tubwira yuko amashyirahamwe ajejwe gutanga imitaha atarashika mugabo ngo twororera mu mwaka wa 2017 ngaraho amashyirahamwe azoshika. Ishobora gufasha abantu bari mu dushyirahamwe duto duto kugira ngo imigambi bari kubararangura babone uburyo bwo kuyirangura.
Nta rugendo haseri yabakoreyeho kugira ngo ibasure?
Gushika uno munsi iramaze kudusura umunsi umwe, ariko nta kintu kinini baradufasha kuko gushika uno munsi ibyo batubere byose biri mu majambo. Ubutumwa notanga nuko nosaba umuntu wese anyumva afise icyo ufasha kugira ngo ishyirahamwe ryacu ritere imbere, kuko si ayo mategura gusa turiko turakora n'amakaro n'imbabura kugira ngo iryo shyirahamwe ryacu ritere imbere, agashobora kudufasha mu byo dukeneye mu kutwubakira amahangare, mu kudufasha mu kuduhereza imitahi ikwiye kugira ngo dushobore gushyiramo abakozi bakwiye kugira ngo umuntu wese azi impunzi tegura ntazo burahariguririra
tumenyeshe ko impunzi za barundi arizo zitangije bwa mbere gahunda yo gukora amategura n'amakaro muri zone ya Fizi aho usanga mu biturage byinshi bigize zone bubaka amazu hanyuma bakayasakaza ibyatsi bitewe nuko amabati ahenze aho usanga ibatere imwe irigura amadolari 9 badasenga bwojwe rya Amerika musenda
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika umuryango FIDH no rugaga mpuzamahanga rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ku isi. Iremeza ko ibibazo byo mu Burundi byafashe intera ya moko. Uretse ibyo FIDH ivuga ko abantu barenga 1000 bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize hagati y'abandi 300 na 800 baburiwe irengero. Mu bagize uruhare muri iki cyegeranyo harimo Ancher niko yagize umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League Iteka yaganiriye na mugenzi wacu Edi Rwema mukanya mu kiganiro muri Sanga.
Hariho abari ku butegetsi bavuga ko bahakana byose, bahakana nuko umwana wabo yarapfuye, bahakanwa ko hari umuntu ariko aricwa, ariho abantu bariko baragimira kandi abahakana ibidiga babona mu ibarabara. Icyo cyegeranyo cyasohotse inyuma y'ibindi byinshi bigiteye gusohora icyegeranyo kundwi kundwi gushika kuva uri kuraraba n'iyindwi turiko turavuga n'iyindwi iheze abantu harapfuye abantu ntihagura abantu 10 bapfa niba abantu 15 bataboneka ikirengero ryabo kuko iyo leta y'u Burundi ihindura ingene ikora kare yari ikigata mu ibarabara mu nyuma itamubagata mu bintego rusange. Ubu naho bageze aho abantu bagimira inyama yongo ntihagire umuntu abona n'ikidiga cy'uwo muntu. Twere tukagira tuti bitangaje iyo leta ivuga yagize iti mu kwanka ikiringo cya gatatu abantu bagiye mu ibarabara. Ubu naho ishyitse ku rugero rumwe novuga ihamagarira umuntu yirirwa yiruka kumbwira ati ubwiza buja ku ibarabara ubwira uvuge werekane ku idirapora atari yumviraho ishyira mu ibarabara abantu bavuga ngo biyamirize abantu babatabariza camwibira iyo leta y'igeze ivuga ati ijya mu ibarabara muyamurize abantu baza kubatabara nabo bari kubicwa n'abo bantu nyine.
Bwana niko yagize hari amagambo aremereye cyangwa se akomeye cyane mwakoresheje muvuga ko niba nta gikozwe mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuba ihonya bwoko. Ese hari ibimenyetso mwabonye bishobora kuba bigaragaza izo mpungenge mufite?
Iyo yavuga tuvuga sirya bwoko mwabonye mu Rwanda firime rya sibwa bwicanyi bwa 92 na 93 ivyo tuvuga ni ibyahe ni by'uko novuga ubutegetsi bw'ibujumbura bugomba bwo nyene kibe ikibazo c'amoko kandi kandi cari ikibazo ca politiki sosiyasiyo muri murazi ncabwenge zo mu mugambwe CNDD-FDD abahoranye abagendanyi ba nkuru nziza babishikira bose banyuma y'igihugu abo n'abahutu abatutsi abantu bicwa ku munsi abatutsi gusa mugabo amajambo ubutegetsi buguma buvuga ngo aho umututsi aragarutse ngo aho kagamara bashyitsemwo ngo aho ubiryo buragarutse bushikira abatutsi ibyo bitewe se ivuga mu byabaje y'igihugu batize zambonera kure zifisirwanisha turayizi neza zikora n'igipolisi n'igisirikare cyataye umurongo nacyo cyose n'igipolisi cyose majambo yose aca mu kanwa kabo bategetsi muri ya komite se NDRC bavuga ngo dialogue interne ibyo byose amajambo agaruka n'irya jambo ry'ubwoko kugira ngo bigende gute kugira ngo abahutu bagaruke icyizere ati nimuze nyabuna nyabuna turiko turabatabara turiko dukora kubera kugira tubafashe mwibuke bariko bagira rusasuma rw'amoko mu buzi bwose ubwo rusasuma si ukuvuga ngo njyewe ndi badaka budaca bakura abantu bagomba bereka abahutu bati nyabuna nyabuna araba turiko tubarondera ibibanza nimugaruke abo bantu babahenda bahindwa nande abahutu bahunze bataye bakomoka abahutu bishwe bahunga bande aba abishwe abahutu ntibari abahutu nkabo twe twegeze uti duhamagara kuko turazi ko imbonerahamwe zifite ibihwanisho ayo majyambere agenda aravuga agaruka ku by'umwuka ni ukubwira abagaruka ni cya kibazo cy'ubwoko hanyuma abantu bicwe twe twegeze dutabaje amakungu kugira ngo nyabuna nyabuna hicwe abantu benshi kuko n'uyu munsi ndiko ndavuga aba FNL birirwa baricwa ku munsi kubera ko badashyigikiye ubutegetsi bwa Nkurunziza nabo bagomba ubutegetsi ni ukuvuga ko bazokwicwa rose abatutsi gusa n'ubuso bari kubayica gusa hazokwicwa abantu benshi ni ukuvuga ko turiho nibwoko tuvuga sihonyabwoko n'igihonyabwoko ry'umuntu wese avuga ati sishyigikiye ubwicanyi sishyigikiye ubutegetsi buzasambura ko sishyigikiye ubutegetsi budashyigikiye budagarutse ku mategeko nibyo rero twari tuvuga ngo ihonyabwoko ry'ubutegetsi bw'abatutsi tuvuga ko ari ihonyabwoko ry'uwo iryo honyabwoko ry'ubutegetsi bw'abatutsi bivuga abo nyene baritegura abo nyene bamwe ariko bararivuga mu aho baciyeho bamwe bavuga ati ngo aho ubuye yaragarutse ngo aho Kagame mbeye ngo aho nakarabashyize bavuga Kagame ngo bakavuga ngo umututsi araje ubwo bavuga ngo umututsi araje ubwo bavuga ngo umututsi araje mugabo sibyo ni ukugira ngo baba tubahunga bombe yuko bogaruka babe babisanze naho buca icyabajyanye kitari cyo twe tugera tuti rero nyabuna nyabuna amakungu ntagarukira abantu
kuri telefoni dufite abakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi Rose Muranyo
ego cyane nagira cyane cyane nshime cyane ahubwo ibyo raporo byagizwe n'abo baserukira amadroit de l'homme kuko bishobora kuzana iteka mu gihugu cy'u Burundi abazihakana nabo birumvikana jewe ndabumva ngo bazihakane kuko iyo uriko uragirizwa warakoze ikibi kugira ngo ndemeye buno nyene wemezwa n'intahe intahe nizo bakubita mu gahanga ku byemezo twebwe turiko turabona dutanga rero birumvikana ngo bahakane kuko nibo kwemera ikibi naho batakubise iyo ntahe hanyuma ikindi nacyo jewe nshima ndashima cyane ko ibyemezo tubifise ndashima cyane yuko hari abantu benshi baba bari mu Burundi baba bari mu bindi bihugu baguma bakora bakerekana ibyemezo umunsi w'intahe ibyo byemezo nibyo bizobagiriza
Egide mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ngende muri komunisare mu ntara ya Bujumbura
ikibazo cyawe
aguje ubwa mbere nagire mbaze uwo mugabo uwo atwara ridikeka ukuntu ariko arabashyira ngo imbonera kurongo zifise ibigwanishe ngo bagize ndetse mbonera kure ko bazanyiriza cyane kugira barebe ibyo bitwaza ko baza bakangira ngo ihunya dukenye ko mu Burundi riri ninde ariko arayikira cyane ahubwo niba ariko bayikira abo niba ariko batanga amakuru aturira ku Burundi ngenda abazwa n'ibyo bintu ariko aravuga cyane avuga ngo abantu ngo amajyana ngo baranyuze ngo abazungu barapfa none kimwe babicanguje none igihe batanduze imigomokoro venisis kimwe babicanguje mugaze se mumaze ko gisanga ariko aravuga ngo ihonyago ihonyago ko mu Burundi ngimbo nako zifise inkoho namubwire muri ntara 18 ambwire mbona nakure amatsi ibiri azizifise inkoho cyane azitse mbona nako zimaze kwica abantu amba akarero ka babiri gusa ndazi kimwe nako zirenga ibice 30 ku ijana ambwire zibiri gusa zimaze kwica abantu kuko ibyo bintu bazagahenda abazungu babyihane batwiriza muri rubunda turi inyama nayo dukeneye mu Burundi kandi byo mwabwo kavuga ubundi ntari baho ntari baho ari pika ari baho kuko ari dufataye munda mugashize hanze akavuga byinshi cyashaka byose akagoma avuga ngo mu bundi ngo hari ngo hari ibintu bibi n'ibindi byo rikambaza cyane kandi abarundi abakora amaze kongera bamaze kuja hanze cyari ho tubabaze murakoze
urakoze Egide reka dufate na Thierry mwiriwe neza
yego mwiriwe
uri hehe
ndi rufira
ikibazo cyawe
nashaka kwanza manje uri abantu kwanza baruta bavugana ishavu ku bintu batababazi iyo kintu takizi uritonda bakizi bakakivuga kuko nk'abantu nk'umuntu wowe GW numva avugana ishavu ngo ntambonera kure nta muntu atabizi neza ko mu Burundi mureka uburezi hari kandi zikora ibyo zikora nta utabizi abenshi n'umwana arikubwira ati urya ni ngo nakwe kandi byakoze abenshi turafite amayipreve menshi twakwerekana ati naka 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 arakoze ibi amabibi bakora tayazi igikuru je nashaka kwapfuya amashyirahamwe ariko arakora ibishoboka byose agatanga ingufu akerekana ibintu byinshi biriko birakorwa nka mu Burundi naho bariko barabigwanya ibyo n'ibintu bisanzwe na Yesu ntabwo yakunze uwabo umubyeyi ariko arakora byose byari byiza ariko nibake bamukunze nagomba rero ndabahe intege bandanye bakora kuko ibyo bakora ndazibuta mu Burundi no matabizi bena ganda kweza akaruka mu nyimeke makuru ni gupe umuntu iyo bazi neza yuko yibwe amagakomindi urakavuga ati jewe ndiyibwe ni muntu abare mwiribye mu nzu y'umusuma hanyuma abanyagihugu bakaza kugira ngo bamutabare amugabo agashayanka yuko binjira kugira ngo bafate uwo musuma numva yuko aba ari ikindi kintu kiba yinyegeje mu nzu noneho nuco ntibaca bakabati mu gihe umva ngo mwivuga yuko mu gihe umuntu abazi neza yuko yibwe akavuga ati jewe ndiyibwe urareka baza gutabara bakagutabara niyo mpamvu rero leta kuba ari kinene yanka yuko hagira abantu baza kugira amankete kugira ngo abakoze ibyaha bahanwe abera bega
nari kumvuga nti Egide ariko aravuga ariko baravuga twe twagira tuti nibiyumvira igihugu ziba twagiriza niba ziba ati mwakoze iki mugabo ndabatahura bari mu gihugu kuko uno munsi kujya ku kuntu mubona hari abantu babwira ati muze mwiyamiriza baza kubatabara niko abo bandi bavuga bati zo ari igiteka ivuga ntashobora kuvuga ko tuje tuvuga byo bamuzimanganiriza ubuzima no kurondera ukuntu babaho bavuga bagire nte cyo twagira umugabo yaba bavuga bati none icyo batavuze icyo muri raporo icyo bavuze kitari cyo nicyaha ko izo mbonera kure nami sinjya kuvuga ngo naka navuga ufite ibiganisho mbonera kure naka ibiganisho bamwe muri forebu cyangwa ntuze bamuzinduka ko ngacyo umenya cyo turabazi turabizi byo mbonera kure turavukana n'ibintu byacu n'ibene wacu twifite intuze ngaho sino mvugira ku iradiyo ngo bigira imana ngo abagaha ngo bigira ibiganisho abaforebu cyangwa abarezita barabashyira mu genda kuko imwaka natokicwa n'intuze nacyo gituma rero kuko dukora kugira ngo dukingire bose tugire ne ababigejeje bazobibaka ababitanze baraza aho biri bashobora zobibaka ntihagera ntibabona ko bikemeye
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika mumaze rero kumva bimwe ku cyegeranyo kimaze gusohoka cyasohowe na FIDH urugaga mpuzamahanga rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo ku isi yose. Umuryango uvuga ko abantu barenga 1,000,000 bamaze kwicwa mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, hagati y'abandi 300,000 na 800,000 baburiwe irengero. Ahandi kandi nuko abantu barenga 20 bare bashimuswe n'agatsiko k'abantu bafite imbunda muri komini Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, bakunze kwita Bujumbura Rural. Abarokotse rero bavuga yuko aba bantu bashimuzwe bajyanywe hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza.